mananya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Jordan Nahazwe ndongo ibigane na makuru twafitiye muri kano kanya.
Abanyarwanda batwakiriye nabo babona ko tugize umuryango umwe nibavuge ngo he nizamunzi ziriko zirabigira ehe niba bavandimwe bariko barabikora reka tuje hamwe tuzane natwe umuganda w'iwacu.
Uyu numupfasoni Marguerite barankitse arongoye ikigo Maison Shalom. Maison Shalom gisanzwe gifasha impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. Aha Marguerite barankitse ariko avuga ku mugambi w'ikigo kigiye kubaka kizohuza impunzi ziri mu ikambi ya Mahamwa hamwe n'abanyarwanda baba hirya no hino y'iyo kambi. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye y'urubanza rw'uruganda rw'itabigo rwanya kwigendera Sinaporo Rwigara ruregamwo ikigo cy'imisoro n'amahoro tashoboye kumviriza uno munsi. Turazigaruka ko hanze hato mube hafi y'amaradiyo yanyu ku idonito. Akombaze ndabwire muri make ko Perezida Donald Trump wa Leta Zunze z'Amerika yishimikije ijambo yashikije abanyamerika n'amakungu ejo kuwa kabiri, yongeye gushimikira ku kubaka uruhome kuri Amerika ihana na Mexico biza imbere y'ibindi byose mu gihe hari kudadaza kuri ico kibazo muri Leta ya Washington no kudahuriza kuri ico kibazo. Mu gihe yashikiriza ijambo ryiwe, Trump yabwiye abashingamateka ko babwirizwa gushira hamwe kugira ngo bahangane n'ikibazo cy'umutekano w'igihugu mu kwemeza amafaranga leta ikoresha no gukingira urubergo mu manuko. Perezida Trump yishimye ko yongereje ubuzima mu gihugu. Leta yiwe ifatanije n'abashingamateka baranegura amategeko araba imbohe. Trump kandi haremeza ko leta yiwe yemera Juan Guaido nka perezida wa Venezuela. Yavuze muri iryo jambo yashikirije ejo ku mugoroba kandi ko abasirikare ba Amerika bamaze imyaka 19 barwana mu buseruko bwo hagati. Yemeza ko abasirikare 52,000 bakomeretse. Avuga ati, "Ndugure twa mugina, ibihugu bikomeye ntibirwana intambara idahera, ndugaye twa mugina." Inyuma y'iryo jambo ubuserukira umugambwe wa demokrate nawe araza kuvuga uno munsi ko abona igihugu cifashe ku butegetsi bwa perezida Trump. Umunyamabanga mukuru y'ishyirahamwe mpuzamakungu New Antonio Guterres avuga ko atabasirikare mva makungu bazokwinjira muri Venezuela, agasigura ko ibihe byo kurungika abanyamahanga muri Amerika y'Epfo vyataye igihe. Guterres yabwiye ejo ijwi rya Amerika ko ari ku cicaro ca ONU New York ko ico asaba ashimitse ari kwirinda ubwicanyi ubwo ari bwo bwose atanumwe bwungukira. Perezida Donald Trump yashikirije ko abasirikare ba Amerika bashobora gukoreshwa muri Venezuela ariko ntiyatomoye neza ico tuma abarungika. Guterres ku ruhande rwiwe asigura ko yavuganye n'impande zibiri zitumvikana muri Venezuela, akavuga ko hatibaza ko kuja mu yandi matora bishobora gutanga inyishu, ariko yatomoye ko abanye Venezuela ari bo ubwabo bakwiye kuganira kugira ngo batorere inyishu hamwe, kandi ko ONU yiteguye gufasha muri ivyo biganiro. Papa Francisco yashikirije nawe nyene jo kwa kabiri ko Vatikano ishobora gufasha mu biganiro mu gihe impande zibiri zitavuga rumwe muri Venezuela zo bisaba. Programu za nuclear na misile za Korea ya Ruguru ziracari uko zari, kandi ico gihugu kiriko kirakoresha ibibuga vy'indege n'ibivuko mu kunyegeza ibirwanisho vyaco ntibizoterwe n'ibitero vy'indege za Leta Zunze za Amerika. Ivyo vyashikijwe n'abahinga bishamwe mpuzamakungu ONU muri raporo yatangaje ejo kwa kabiri. Uwo murwi w'abahinga wavuze ko ibihano vyafatiwe Korea ya Ruguru ataco vyamaze, kuko ico gihugu kikironka ibidandazwa biva mu gitoro kikigurisha ibizuku cabujijwe kandi kibandanya gica kubiri n'ibihano cafatiwe kubirwanisha. Iyo raporo yo mwibanga yashikirijwe akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano mu gihe perezida wa Leta Zunze z'Amerika Donald Trump ari mu myiteguro y'inama igira kabiri izo muhuza muri uku kwezi kwa kabiri na Kim Jong-un. Amerika yizeye ko izogira ico ishitse ko mu gusambura ibigwanisho vya nuclear biri muri Korea ya Ruguru. Radiju ya Amerika mukunda isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104 n'ibice bitatu kandi turabahaye ikaze mu Burundi kugira ngo mutwumve muja ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45 31 na 41 kumugura ni kuri metero 19 na 22 ahandi mushobora kutwumva ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na Facebook VOA radio yacu
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahe ikaze mucamanza muri sentare y'ibanze ya Kaciru ni mu gisagara ca Kigali mu Rwanda ntiyaburanishije urubanza ruganda rw'itabigwanya kwigendera Sinaporo Rwigara ruregamwo ikigo c'imisoro n'amahoro guteza mucamunara imitungo y'uruganda mu buryo bunyuranije n'amategeko wunganira abatsindiye camunara avuga ko uruganda rudafise ububasha na ruto bwo gutanga ikirego ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Ahika bagira ubusa akurikiranira hagufi y'ubwo rubanza
Impaka ndende zihari y'iburanisha ry'urubanza uruganda rw'itabirwanya kugendera Sinaporo Rwigara rurega mu kigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro n'umuheta w'inkiko w'umwuga Maître Vedaste Habimana guteza mu cyamunara Fond de Commerce y'Uruganda mu buryo bunyuranije n'amategeko zose zashingiye ku izina ry'uruganda Premier Tobacco Company Limited PTC mu mpine umucamanza gisaba Maître Janvier Rwagatare gusobanura ikirego cy'uruganda Maître Jean-Pierre Munyangabe bunganira MM&RGD Company yatsindiye cyamunara yahise azamura inzitizi Yavuze ko mu bigize cyamunara ya Fond de Commerce n'izina rya societe y'ubucuruzi rigenderamo yisunze ingingo z'amategeko Maître Munyangabe yavuze ko izina PTC ritakiriho bityo ko nta ubasha uruganda rufite bwo gutanga ikirego n'inzitizi yateye Maître Rwagatare wunganira uruganda rw'itabi guturika araseka mu rukiko kuko ngo umucamanza yari yatanze umurongo ko nta yindi nzitizi zakirwa yavuze ko ikiregerwa ari cyamunara yabaye binyuranije n'amategeko kandi ko ibyagurishijwe ari iby'uruganda PTC akavuga ko bitumvikana ukuntu nta burenganzira bagira bwo kuregera ibyabaye ati none se baguze ibintu byande nabo yisunze inyungu z'amategeko Maître Rwagatare yasobanuye ko mu buryo bwemewe n'amategeko PTC itaraseswa yavuze ko binabayeho byaca mu nama rusange y'abanyamigabane cyangwa mu rukiko yasabye ko inzitizi yasuzumirwa hamwe n'urubanza mu mizi kuko batanze ikirego cyihutirwa mu gihe urubanza rumaze amezi atatu avuga ko PTC kiriho ari nayo mpamvu yatanze ikirego urukiko rwabajije abunganira baregwa niba izina PTC rikiriho Maître Fatuma Mukakibi bibungandira umuhesha w'inkiko w'umwuga Vedaste Habimana yavuze ko inzitizi yatanzwe ari ndemya gihugu yavuze ko izina ry'uruganda PTC ritakiriho bityo ko gutanga ikirego mu izina ryago bihabanye n'amategeko yavuze ko abaguze PTC bamaze kuyandikisha nk'umutungo wabo bwite kandi ko udashobora kongera kwitirirwa abandi bantu asaba urukiko kwiherera rugasuzuma inzitizi ukwayo umucamanza abajije abunganira baregwa w'izina PTC byanditseho kugeza amagingo Maître Jean-Clément Gatera wunganira ikigo cy'imisoro n'amahoro yavuze ko hakurikijwe amategeko agenga imisoro ikigo RDB cyandika amasosiyete y'ubucuruzi cyarangije gusesa uruganda rw'itabi PTC Maître Rwagatare wunganira uruganda rw'itabi PTC ati bivugirwa hano bitangirwa ibimenyetso yazamuye hejuru itangazo rya cyamunara ya Fond de Commerce y'uruganda ryanditswe n'umuhesha w'inkiko Vedaste Habimana avuga ko ibya PTC birangiye maze ashimangira ko PTC kiriho kandi ntaho izajya Maître Gatera kuri Rwanda Revenue Authority ati inzitizi zifite ishingiro sintekereza ko impinduka zabayeho kubera cyamunara zitageze muri RDB ni kubyitekerereza cyangwa ufite ibimenyetso Ni ikibazo umucamanza mubajije yasubije ko RDB izi ku izina ry'uruganda PTC ritakiriho kandi ko nta zindi manza zo kuyisesa zabaho Maître baje n'ibyiringiro nawe ku ruhande rwa Maître Habimana yavuze ko ikirango cy'izina ry'uruganda PTC cyavuyeho kijya kuri MM&RGD Company yatsindiye Fond de Commerce urukiko rwabajije abaregwa niba abanyamigabane b'uruganda PTC badashobora kongera gukoresha izina ry'uruganda PTC mu bindi bikorwa by'ubucuruzi Metre Rwagatare wunganira Uganda yasabye ko batanga inyandiko mvugo ya cyamunara, avuga ko abaregwa biregura bashingira ku misoro mu gihe wasanga ari akantu yita gato cyane, bakirengagiza ku ruganda rufite abanyamigabane, abakozi n'ibindi. Hari ibibazo uyu munyamategeko wunganira Uganda rw'itabirwa rw'igara yabajije abo bahanganye, ariko ntibazisubije. Ati niba bemeza ko izina ry'Uruganda PTC ritakiriho umusoro bishyuza wararangiye, ntibazongera kwishyuza uwo musoro? Niba ajya kuwishyuza se bazawishyuza nde? Hakunze kumvikana amajwi yo hasi yuje amarangamutima ku bari mu rukiko barimo abahoze bakora mu ruganda, maze umucamanza akabacecekesha. Maitre Munyangabe wunganira batsindiye cyamunara yavuze ko izina PTC nubwo ritarandikwa ijana ku ijana kubo yunganira ariko ritakiri iby'Uruganda. Maitre Rwagatare yavuze ko mu cyamunara amategeko atomora ko uwagurishije n'uwagurishirijwe umwe muri bashobora kunenga imigendekere yayo. Ati turi imbere y'urukiko abantu bose bareshya kubera ko babikoze kandi tubinenga, baravuga ko uwagurishirijwe atakiriho. Urukiko rwabajije igihe sosiyete y'ubucuruzi itakaza ububasha bwo kwitwa ityo. Maitre Gatera yasubije ko PTC itigeze ihomba ku buryo iseswa ko ba nyiri sosiyete bashobora kuyisesereza, kandi ko bitewe n'imyitwarire yayo ishobora gutezwa mu cyamunara kubera imyenda y'abitarishi yahongo cyamunara ishobora gutwara ibyo aribyo byose, bimwe mu byabaye kuri PTC. Nyuma y'izo mpaka ndende umucamanza yazihagaritse, maze avuga ko mu bushishozi bw'atazisuzumira hamwe n'urubanza mu mizi atanga indi tariki. Umucamanza agisohoka bamwe mu bari mu rukiko mu biganiro byabo bati nubwo tutumva ingingo z'amategeko ariko runatwe twaruca, abandi bagafata ibyavuzwe n'abunganira baregwa nk'ibidafite ishingiro. Ikigo Rwanda Revenue Authority n'umuhesha w'inkiko Mwoga Habimana mu ntangiriro z'ukwa 2018 nibwo bateje mu cyamunara Fond de Commerce y'Uruganda rwa Rwigara yatwaye icyari kiruherereyeho cyose kugeza no ku izina ryarwo. Uruganda ruravuga ko byakozwe binyuranije n'amategeko bagasaba kubitesha agaciro. Ishingiro rya byose ariko ni akayabo gakaba kaba miliyari esheshatu z'amafaranga Rwanda Revenue Authority yishyuza Uruganda nk'imisoro. Kampani MM&RGD yatsindiye cyamunara bivugwa ko ifitwe n'uwitwa Egide Gatera yihuriraho n'abandi bantu. Urubanza ruriho mu gihe hari urundi rubangikanye narwo Rwanda Revenue Authority irega amabara abayobozi n'abanyamigabane b'Uruganda kugira imicungire mibi yatumye Uruganda rutishyura imisoro. Muri urwo rubanza mu iburanisha riheruka, umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yategetse ko Uwamahoro Anne Rwigara mukobwa wa Rwigara umuyobozi w'Uruganda PTC cyarimwe n'umunyamigabane, na Neza Yvonne wari umucungamutungo w'Uruganda cyarimwe n'umunyamigabane baryozwa iyo misoro. Ni nyuma yo kubahamya uruhare mu micungire mibi yatumye Uruganda rutabasha kwishyura imisoro. Ikigo Rwanda Revenue Authority gishimangira ko kizakomeza kwishyuza uyu musoro kugeza urangiye kititaye ku manza zirimo nkiko. Ni umusoro umuryango wo kwa Rwigara uvuga ko ari umurengera kandi bawugeretsweho ku mpamvu biti za politiki. Ibyo ko ari umunyamari ukomeye asina Paul Rwigara na Leta y'u Rwanda byatangiye kuba bibi cyane kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri 2015 akimara gupfa. Kubivugwa n'ubutegetsi yazize urw'impanuka, kubivugwa n'umuryango w'ubutegetsi nibwo bwamuhitanye. Umucamanza azafata icyemezo ku itariki ya 11 z'ukwezi. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Bagira ubusa rakenuye. Tukiri mu gihugu cy'u Rwanda, inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi ntizorohewe no kubahiriza ikiringo ntarengwa zari zahawe n'ubushikiranganji bw'ubutegetsi bw'igihugu ngo zibe zasubije ingurane za Cooperative Murenge Sako zambuwe n'abakozi b'ako karere. Kugeza ubu harugwa amafaranga arenga miliyoni 26 za Sako zagurije abakozi b'akarere, ariko ntiyishurwa. Ibikomeje kubera intambamyi yo kugurana na umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima aratugezaho ibindi kuri no nkuru.
Abakozi b'akarere barebwa n'iki kibazo cyo kutishyura imyenda bafashe mu mirenge Sako aha muri Rusizi bararenga 30. Biganje imari nabo ku rwego rw'utugari ndetse n'abakora mu nzego z'uburezi nk'abarimu n'abayobozi b'ibigo by'amashuri, uretse ko harimo n'abayobozi mu nama njyanama z'imirenge n'utugari. Inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere ziragaragaza ko abo bafitiye za Sako arenga miliyoni 20 mu mafaranga y'u Rwanda. Igihe ntarengwa cyari cyatanzwe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ariyo tariki ya 31 y'ukwezi kwa 12 k'umwaka ushize kugira ngo ayo mafaranga agaruzwe, cyasize aka karere ka Rusizi kadashoboye kugaruza nageze ku 10% nk'uko bikubiye mu ibaruwa iyo Minisiteri yandikiye ubuyobozi bwako ibushinja kugenda bigura intege muri iyo gahunda. Uretse abo bakozi b'akarere 31 bakiri mu kazi bashinjwa kwambura za Sako, ubutegetsi bunagaragaza ko hari n'abandi bahuze bagakorera barimo n'abadafitiwe imyirondoro izwi baza muri icyo kibazo. Ahabwana Kayumba Efuremu uyobora Rusizi nibyo asobanura.
Dufite abakozi bahoze bakora mu karere ka Rusizi ariko bagiye gukorera mu karere ka Nyamasheke bagera kuri 3, nabo dukurikiranye nk'umwenda w'ibihumbi 180. Tukagira abandi bahoze ari abakozi b'akarere ariko ubu ngubu tutazi ahantu bari kubera ko bavuye mu kazi ku mpamvu zinyuranye bagera kuri 15, nabo dukurikiranyeho agera kuri miliyoni 4,600 bisaga huga kieji.
Benshi murawa bagaragaza ko intandaro yo kunanirwa kwishyura sako yaturutse ku gihombo bagize mu mishinga bari bateguye bakinguzanya.
Twagiye tugira imbogamizi z'ibihombo bitandukanye biturutse ku aho umuntu akorera, aho nge nayo nabashije kugura moto cyaza gupfa kubera imisozi mibi dutuyemo, cyaza kumombera ku buryo ishobora kuba ntara nayo igurisha amafaranga arengeje 200,000 kugira ngo nkemure ikibazo cy'umwanda nari mfite, ariko kiranga kirananirana.
Nari menyere ibintu by'ubucuruzi kagura ibitoki nkinga umutobe inzoga, ariko bitewe n'igihe cya periodi y'imvura byageze aho ngaho bisa n'ibifuka zo kuntu birahomba nsa n'usubiye inyuma rero, kuko hari amatranche yindi umuntu yari yishyuye andi bitewe n'uko umushinga wari wahombye ntiyabasha kwishyura neza.
Izo mpamvu zaba ariko ubutegetsi buvuga ko nta shingiro zifite bukabashinja kwambura ku bwende, ndetse kuri abo bose bakiri mu kazi bwanabahaye igihano cyo kugawa. Aka karere ka Rusizi kagaragara mu turere dutandatu dutungwa gatoki na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu kugenda gake mu kugaruza iyo myenda yafashwe n'abakozi bako, kandi kanagaragaramo icyo kibazo kurusha utundi narenga miliyoni 23 yagurijwe abakozi cyangwa se abari abakozi ntibishyure. Iyo Minisiteri iheruka gutanga ikindi gihe ntarengwa aricyo tariki ya 15 y'uku kwezi kwa kabiri ngo icyo kibazo kibe cyavuye mu nzira. Ibi byatumye mu nama urwego rw'akarere ruheruka kugirana na bamwe mu barebwa n'icyo kibazo rubasaba kwiyandikira amabaruwa batanga igihe gito gishoboka ngo babe bagikemuye. Gusa mu kiganiro n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika byumvikana ku cyizere cy'uko ibyo bizubahirizwa ari gike cyane.
Igihe cy'umweru kimwe urebye ntari cy'umweru kimwe kugira ngo ubone miliyoni 2,400,000 cyane cyane aho dutuye ni ikintu gikomeye, biragoye. Nge ndumafite ngifite imbogamizi aho nifuje ko bajya bafata no ku mashahara mpembwa noneho nkagurisha ingwate nari natanze muri sako hanyuma ngasohoka muri icyo kibazo, ariko bikaba bitakunze. Abantu benshi dufite nyine ikibazo gikomeye kuko kugira ngo dufite twese uwo muhigo bitoroshye.
Ku ruhande rw'ubutegetsi ho ariko nta kindi kigomba gukorwa, urabasaba kwitabaza ubundi buryo batarebye ku by'imishahara.
Niba umuntu yishyuzwa miliyoni 2 akaba ahembwa 100,000 ntabwo wavuga ngo uzategereza kwishyura ku mushahara, kandi noneho bikaba bigaragara ko bari mu gihe cy'ubukererwe byo kwishyura imyenda. Bivuze ko bagomba gushaka ubundi buryo bwo kubona amafaranga yo kwishyura atari ukuvuga ngo gushakira ku mushahara, kandi bose ni abagabo n'abagore bashoboye. Dutekereza ko baraza kugira ibyo bigomwa ari ukugira ngo barangize uyu mwenda bafitiye igihugu.
Kugeza ubu kuri bamwe ariko icyoba ni cyose ko niyo bakwitabaza inshuti n'abavandimwe ngo babagurize bavemo uwo mwenda bishobora kurangira birukanywe mu kazi bakazabura icyo babishyura. Uretse iki kibazo cy'abakozi b'uturere bambuye sako cyahagurukiwe nyuma y'aho Perezida Kagame agikomojeho mu nama y'umushyikirano iheruka imyenda itishyurwa muri ibyo bigo by'imari bivugwa ko byashyiriweho abaturage ngo bakangukire gukorana n'amabanki mu rwego rwo kwiteza imbere imaze kugera ku rwego rukabije. Nk'aha muri Rusizi ubwaho mu makoperative nk'ayo y'imirenge sako agera kuri 19 habarurwa, harimo na ubutegetsi bugaragaza ko atagishoboye gutanga inguzanyo nibura y'ibihumbi 50 ku muturage kubera icyo kibazo cy'imyenda itishyurwa. Icyo ariko si ikibazo aka karere kisangije konyine, kuko hari n'ahandi mu gihugu no kubikuza y'abaturage babikije ubu bitagishoboka kubera imicungire mibi y'umutungo igaragara muri ibyo bigo byashyiriweho ahanini ba rubanda rugufi. Imibare y'ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative aha mu Rwanda yo mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize wa 2018 yagaragazaga ko kuva mu myaka 9 ishize imirenge sako hirya no hino mu gihugu yari imaze guhomba arenga miliyari 1,730,000,000 mu mafaranga y'u Rwanda. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Inkuru ya Temistocle Mutijima mushobora kongera gusubira kuyumva muciye kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu kome muja handitse ikiganiro iwanyu mu ntara. Tumira mate gato hamadusubiye mu Rwanda, ariko tubabwira imigenderanire igiye kuba hagati y'impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda n'abanyarwanda ba mucungararo y'ikambi ya Mahama.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikigo Maison Shalom gifasha impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cy'u Rwanda kigiye kubaka inyubakwa zo gukomeza umubano no kunywana hagati impunzi ziri mu ikambi ya Mahama hamwe n'abanyarwanda ba mu icungararo iyo kambi. Izo nyubakwa zizokubaka ku irembo ry'iyo kambi harimo uburiro, ubunywero, amahoteli n'ibindi. Gutanguza ibikorwa nyezi na vyabaye kuri no wa kabiri impande zose zirashima nk'uko muvyumva mu nkuru ya mugenzi wacu mu Rwanda Pierre Claver Niyonkuru yari yanyarukiye kuturaba uko byagenze.
Urongo ikigo Maison Shalom gifasha impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda ari kumwe n'utwarishira hamwe Friends of Humanity y'i Geneva mu Suisse nibo bashize ibuye rya mbere ritanguza ibikorwa byo kubaka inyubakwa izo biri mu buriro, ubujyamo, ubunywero, aho kugirira amanama hamwe n'aho kudandariza hameze nk'agasoko. Umufasoni Margarete Barankitse atwara Maison Shalom avuga ko intumbero ari ugushiraho ahantu hahurirwa ko n'impunzi z'abarundi zahungiye Mahama hamwe n'abanyarwanda bakiri izo mpunzi cyane cyane ababa hirya no hino iyo kambi mu murenge wa Mahama mu karere ka Ngoma.
Nicyo gituma twayubatse inyuma y'ikambi dushaka ko abanyarwanda batwakiriye nabo babona ko tugize umuryango umwe. Nibavuge ngo he ni za mpunzi ziriko zirabigira, ehe niba bavandimwe bariko rabikora, reka tuje hamwe tuzane natwe umuganda w'iwacu. Dushaka ko kwa abantu bahuriraho turetse n'abanyarwanda n'abanyamahanga bakora ngaha hagati bicare baganire, haja ahantu umuntu yicara naho nyine agatekana, kuko iyo uri impunzi uzana ububabare bwinshi. Hari umwe abakomeretse ku mutima, hariho n'abakomeretse ku mubiri.
Mu nteguro mu mezi atatu izo bayuzuye izotwara amafaranga arenga gato imiliyoni ijana y'u Rwanda yatanzwe n'ishyirahamwe Friends of Humanity. Abazokora muri iyo nyubakwa mu guteka, kwakira ingenzi n'ibindi, ahanini n'urwaruka rw'abarundi rwigishijwe n'ico kigo Maison Shalom hamwe n'abanyarwanda baba muri ako gace.
Mugani hazo babarundi abana bacu bize gusa guteka, dushaka ko n'abanyarwanda baza bagakora. Harimo abazoteka, abazoteka imikate, abazoteka pizza, abazogira isuku byinshi, abazokoza amasahani, abazokoza ibirahuri. Hanyuma rero kandi duhindure ishusho bama baha impunzi. Impunzi mengo si umuntu nk'abandi, mengo n'umuntu amugaye arinda kurindira ko bamufasha. Dushaka kubereka ko dufise ibintu dushobora kwigisha n'abatwakiriye n'abandi batubona.
Ishyirahamwe ya SER ryitaye impunzi rirashima icyo gikorwa n'userukira inkambi ya Mahama ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda, na wene arashima icyo gikorwa c'ubumwe no kunywanisha impunzi z'abarundi n'abanyarwanda babana hafi.
Hazafashanyira ngo ari impunzi, ari umunyarwanda uri hanze ahangaha, ndetse n'uzava ahandi kure azaza ahitira ahangaha. Igomba guhuza abanyarwanda ndetse n'abarundi bacumbikiwe mu nkambi ya Mahama, ndetse natwe tuhakorera izatugirira akamaro. Iki ni igikorwa gikomeye, ndetse no ku karere no kuri Mahama, umurenge wa Mahama bose bashobora kuzajya baza bagakoresha ahangaha.
Abo barundi n'abanyarwanda nabo ku bwabo babona ko ubucuti bari bafitaniye bugiye gukomera.
Twahoraga nta kazi dufite, ariko ubu dufite umunezero uko tubonye ahantu tugiye guserukira natwe tukajya twambara tukaza. Muri ya mafaranga twahakuye dukorera tukaza no kuyaharira, twari icyaro kuko tugiye kubona umuntu.
Turishimye cyane kubera ko twari turi mu bwigunge, bose nk'abashyitsi bazaga kutugenderera ntibabonaho biyakirira, none bagiye kujya babonaho biyakirira baze bisanzure tugirane imishyikirano. Nanjye nimugoroba nimba n'agafaranga nyari kwenze hano,
urabona nanjye mfite amaboko yo gukora, azajya nkora nimbona nako katurubo ka 300 bakarimo nako ninjiremo nkafate, ariko ndi kukanywera ahantu hasobanutse. Ahubwo niba tugirire neza bagure n'ahandi bubake henshi, ubundi bahamere neza cyane tujye tubona aho twiyakirira natwe.
Ubundi twajaga nyakarambi kwiyakirirayo hakutuwa kakiwe tuzeze kuza tuyakira ahangaha.
Tugiye kumva ubuzima tugibuntu, Imana itugiriye neza kuko iterambere ritwegereye. Twasabanaga ariko noneho bigiye kurusha.
Tugomba gusabana n'abarundi, ubwo rwose iterambere bararituzaniye ryiza cyane riri kwihuta. Batugejejeho amazi twari twarayabuze.
Yaba Leta y'u Rwanda HCR hame n'ikigo Maison Shalom bahamagarira abandi bagwizatunga kuzana imigambi y'iterambere ihuza abarundi n'abanyarwanda kugira ngo icyo gice kiri mu ikambi ya Mahama gicike village canke igisagara kinywanisha. Pierre Clavin Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru arakenuye abakunzi b'ikiganiro camagara y'abantu ntitwabibagiye ni mukanyisasa. Uno musi mu kiganiro camagara y'abantu turagaruka ku ngwara ya zona iri mu ngwara z'urukoba zibangamira amagara y'abantu bivugwa na muganga Belize Kaneza yanonosoye ivyo kuvura bene izo ngwara. Ni mu kiganiro agirana na mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse, reka tubahakanya batuyagire ivyo ngwara.
Muganga Belize Kaneza asigura ko ingwara ya zona itegwa n'umugera w'ingwara y'ibihara bifata abana bakiri bato. Kubera ko uwo mugera ari wo virus varicella zostère utigera usohoka mu mubiri, naho umwana akiri bihara uragaruka ukamutera indwara ya zona igihe umubiri utagumanya abasoda bakwiye bawugwanira. Uyu muhinga mu kuvura indwara zo kurukoba arasigura igihe bagabanuka
gutakara nk'iyo umuntu ariko aragera mu zabukuru, tuvuge nko guhera ku myaka 50 canke irenga. Hama ikindi ni indwara zimwe zituma ubwo bushobozi bwo kwigwanira bugabanuka, tuvuge nko umugera wa sida, kanser canke uburuhe bw'umubiri canke umwitwarariko urenze, bishobora gutuma ubwo bushobozi bugabanuka. Nk'umenye kwa agwaye nk'uwo mugera wa sida agafata imiti hakiri kare kugira ngo ntarinde gushika aho indwara zimusinzikaza.
Hano mu gihugu iracaboneka, mbega hari urugezo mwa mufise eba iboneka ko
urugezo nambeshe sinzi biharuro yo bigeze kumbwa uko ndabibona imiti yose mu kazi kanje, nuko nko mwiyinga ndaronka nk'abantu bashika nka batatu batanu, ngurumva hariho n'aba bataje kuri jewe bakaja nko kubaje ne hadise. Ni kuvuga uko iyo ngwara irashahari cyane, turetse naho baza kwivuza hariho na benshi tuzi yuko kenshi bataza kwivuza. Nuvuga yuko iyo ngwara irashahari cyane.
Aha muganga abandanya sigura uko ifata.
Itangura umuntu yumva udusonga canke ubabare canke ukumva umenga umuntu ariko arasha atari na kimwe yibona ko ku mubiri. Hamaheze nk'umunsi umwe canke ibiri akavyuka abona uduhere twinshi dutonze turi hamwe turimo amazi, kenshi ikunda gufata
tuba turi hamwe turundanye canke tuba dutonze umurongo,
turarundanye hama tukaba dutonze icarimwe, kenshi igafata mu gikaraza canke mu mugongo canke kunda, mbese no kubihimba zirondoka irajaho no mu maso kenshi irajaho.
Ingwara ya zona nubwo itangura izana uduherehere nk'izindi ngwara zimwe zimwe, muganga Belize Kaneza asigura ko yoroshe gutandukanya nizo zindi.
Ikimenyetso cayo novuga nti kiyerekana nuko ifata igihimba kimwe cy'umubiri, no kuvuga ifata iburyo canke ibubamfu, mugabo ntishobora kuza icarimwe iburyo n'ibubamfu. Hama utwo duhere tukababaza cyane
umuntu akiyagaza
turajyana, hari igihe dushobora kwiyumisha two nyene haheze nk'iyinga rimwe canke zibiri, hariho n'igihe bisaba yuko urinda gukoresha imiti yo kwa muganga kugira ngo twume. Muganga iyo ngwara itera imisonga myinshi, iyo misonga ishobora no kubandanya n'igihe utwo duhere tuba twumye, akaba ariho kenshi nca ndabarungika ku muganga araba ibintu by'imiti soza bwenge kugira ngo abakurikira ane kwera ubwo babare nko ku bantu bashaje canke ku bantu bafite umugera wa sida, ngo babaza cyane kandi butuma umuntu ataco ashobora kwishoboza.
Zona iri mu ngwara ivugwa igakira, ariko byose bikavana nuko umuntu yanyarukiye kwa muganga.
Iyo ngwara novuga yuko umuntu ayivuje hakiri kare itica, gusa yoshobora kwica umuntu iyo ativuje, tuvuge hagasha hajamo ama microbe umuntu agashagira ico novuga infection générale. Hama ico gihe umuntu ashobora kwicwa plutôt niyo infection, mugabo ntiyicwe niyo zona nyene izina.
Ingwara ya zona ntiyandukira. Icyo bikoze igihe umuntu ajojotewe ko n'amazi ava mu duherehere two yafashe ashobora kumutera indwara y'ibihara mu gihe atigeze abigwara akiri umwana, nk'uko muganga Belize Kaneza abivuga. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Jene ndonse, arakenu yeke ya koze na muganga Belize Kaneza kwicho kiganiro ya muhaye, mwakoze nchuti wa kunzi na mwebge mwatukumvirije, avandi dushimie na menyesha makuru wa chua tandu kanye, bari mumihingi tandu kanye, bagizi chua kula ugina mkigani uchuno musi gishovoke, ya koze Fasil Gebehu, yegea nije amajwi, hamwe na engineer Adius, ya dufaje mumihinga mgiziuma, na jediani na hazu na wateguri, inongi andaba shikiriza, iwanyu munhara yuno musi, tuzo subire, ejo, niyo, imana ya dutiza, amagara, mugire umusi mwiza mubanye no mu byanyu.